Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ntimugashuhe, mwirinde guhababuka mu byo muvuga n'ivyo mukora. Ni zimwe mu mpanuro z'umufasoni Alphonsine Niyonkuru kububatse cyane cyane ku bakenyezi. Madame Niyonkuru ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi mu bijyanye n'ingo n'imiryango mu Burundi no mu Barundi baba muri Amerika ahasanzwe aba. Muri ivyo bikorwa amazemwo imyaka 30 asanga murantunga asanga abagabo n'abagore bakora amakosa menshi atuma ingo zabo zisenyuka biturutse ahanini ku kutamenya. Niwe mutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kuba afise umugambi wo kubaka mu bihe bya vuba canke abasanzwe bubatse bifuza kwirinda ayo makosa avuga kaze rero mwese mushikirize ibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro nkuko bisanzwe. Nimero ni ya indi nyene yacu kuri WhatsApp mushaka kutwakura ko tukabahamagara ni 1-202-441-931 ndayisubiramwo ni 1-202-441-931 iyo nimero murashaka kuyihamagara ko tukasubira kubahamagara mu gaterera. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ntimugashuhe, mwirinde guhababuka mu byo muvuga no mu byo mukora. Ni zimwe mu mpanuro z'umufasoni Alphonsine Niyonkuru ku bantu bubatse cyane cyane ku bakenyezi. Madame Niyonkuru ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi mu bijyanye n'ingo n'imiryango mu Burundi no mu Barundi baba muri Amerika ahasanzwe aba. N'umurongozi mukuru kandi w'ishyirahamwe rikorera mu Burundi Maranata, ishyirahamwe rifasha abakenyezi bibungenze n'abana cyane cyane bavukana ubumuga. Mu rwego rero rw'ubuhanuzi mu ishyirahamwe ryiwe ry'abarundi ba mu mahanga muri Amerika no mu gikorwa amazemo imyaka 30, Madame Niyonkuru avuga ko ahanini ingo z'abarundi ahanura usanga zisenyuka canke zigira ibibazo kubera ugukora amakosa menshi kandi no kutamenya. Niwe mutumire wacu rero uno munsi Madame Niyonsaba agiye kuvugana cyane cyane n'abifuza kubaka mu myaka iri imbere mu mezi ari imbere abageni bashasha n'abasanzwe bubatse. Muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Nimero ni ya indi nyene ni 1-202-441-931 turabahamagara muterere mu kiganiro. Reka twakire umutumire wacu Madame Alphonsine, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze
kwitaba kino kiganiro aho muri Minnesota, muri leta ya Minnesota, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dutanguye nyine neza na neza ikiganiro muri Amerika. Urugero rw'abantu bubatse bahukana urugero rugeze kuri hagati ya 40-50% kwijana y'abahukana. Mu Burundi ntituraronka neza ibitigiri nyavyo, ariko turumva ko ingo nyinshi zisigaye zisambuka ku rugero ruruta ubwo twaratubona muri kahise. Wasanze none mu Burundi ingo ahanini zisenyuka bitewe n'iki?
murakoze cyane mu Burundi bivanya n'ingo twagiye tuvugana kubashingantahe hamwe n'abafasoni nasanze ingo nyinshi zisambuka kubwo kutashira hamwe icyo ni kimwe icya kabiri nasanze ingo zisambuka kubwo kuvugira hejuru kimwe cy'abagore abagabo nabo kutumviriza abagore umugabo akababara kuko umugore yavugiye hejuru umugore nawe akababara kuko umugore umugabo atamwishuye icyo yamubajije kikaba ari ikintu gito cyane kikazoca caguka kikaba kinini kigata umugore ugo rusambuka mugabo ariko kantu katanguye
Yuvuze kuvugira hejuru nk'akarorero kuvugira hejuru wo dusobanurira neza kugira ngo kumbure abo bakenyezi abo bagore bavugira hejuru bumve neza na neze gucushatse kuvuga kuko kumbure hari abashobora kuba batazi neza iyo bariko barabikora canke biva ku muco biva biva kuki yuvuze kuvugira hejuru ubuvuze ushatse kuvuga iki
umugore kenshi mvuga ku bagore umugore kenshi acyubaka abakunda umugabo kandi abafisi ijwi rito mugabo kuvugira hejuru k'umugore kenshi kuzanana mu kumenyera urugo akavuga ati uyu naramumenyereye ntakinshira narashitse ubwoho zirasenyuka kera baravuga ati ntakinshira narashitse ugacutsanga wa muco w'ikirundi wo kubaha umugabo no kuvuga buhoro bigenda bihinduka iyo amaze gukwiza imyaka 10 hoho umenga bayatsinze arahinduka gose uko rero kuvugira hejuru ugasanga ntacubaha umugabo ukamenga ibyo umugabo avuze nta giciro yobiha abo nabagore
turaza kugerageza kumbure kubatwumva no munsi nkuko bisanzwe ku munsi wa gatano tuvugana ku bibazo by'abakenyezi nabigeme rero nimwumva dushimitse cyane ku mukenyezi ntimugire ngo turiko turamwataka canke turiko turamuranda turiko turamwandaza naho kugira ngo tuvuge ibibazo byabo ahanini ariko turaza kuganira no ku bibazo by'abagabo mugabo turagenda tugaruka kucofasha umukenyezi mu rugo gwiwe tubandanye rero kuri iki kindi kintu gihambaye wavuze ati ukudashira hamwe ukongera ukadusigurira ukudashira hamwe ushatse kuvuga gute
murakoze cyane ukudashira hamwe kenshi kudashira hamwe k'umugore n'umugabo bikunda gutangura abagabo n'umugabo ubwa mbere mu kibana reka tuvuga abantu bato bato kenshi nibusanga banasambura ingo zabo ugasanga uburyo bari bafise burongerekanye gato bumaze kongerekana agacashaka gufata umugore n'umuntu atagira igiciro ugasanga utwiwe umenga yo twigumiza ko abandi nabo ugasanga umugore arakora akorera amafaranga menshi agacashaka gusuzugura umugabo kubera ko umugabo ubwo buryo umugore akorera umugabo atabwakorera agacashaka kunyegeza muri uko kunyegezanya rero niko kudashira hamwe nabyo birimo mu bisambura ingo
ariko turazi kenshi si misi yose ariko kenshi muri Afrika uko kudashira hamwe usanga kuva ku mugabo kuko kenshi nibo baba bafite amafaranga aho rero twavuga ko ari ikosa ry'abagabo byo kutazana uburyo bwabo ngo babuganire n'abakenyezi babo uvyumva gute
nibyo uruhande nabivuze nabihereye koko hanini hatangura abagabo mugabo n'abagore ubu bararonse ubuzi bwiza n'abagore ubu n'abadandaji kubera ayo mafaranga nabo baronse nabo barimwo naho batanganya igitigiri n'abagabo nabo barimwo mubazana izongorane iyo umwe akorera menshi uwundi agakorera make iyo umwe yinjiza menshi uwundi akinjiza make ubu bose barafite icyo kibazo mu ngo harimwo uburyo kuri umwe buruta ubw'uwundi
kuri cyo nyene none impanuro botanga nizihe kubijanye cyane cyane kubari mu gisagara amakonte bo yajera gute umwe yogira konte yiwe akazana mu kigega rusange canke bose bozana amafaranga yabo mu kigega rusange kuvaho bayahembewe bakayashira hamwe canke ubibona bo bigenza gute
icyo kintu kirimo inzira zibiri kuko hariho aboshira hamwe bakabikorera hamwe mugabo n'abandi bashobora gushira hamwe ugasanga ubwo butunzi umugabo arabushanjaje kuko kenshi mukunda gusanzaza abagabo ugasanga umugabo arashanjaje ubwo butunzi kandi umugore bashize hamwe turazi benshi bagiye bakira hamwe munyuma umugore akavamwo akaja mu byiwe akihoza umugabo asanzaza ibyiwe ukwiwe je wari impanuro ntanga kubashize urukundo hamwe boshira hamwe bakabirabira hamwe bikitwa gwabo byose niho bidatuma umwaduga ngundi amanuke hanyuma bariya nabo bashira hamwe ugasanga umwe arabisanzaje nibaza ko babitandukanije biriya bidasanzazwa biragaruka bigafasha umuryango.
Izinuro none ko twumva zihambaye cyane ku bantu baba bagira bubake cyangwa abageni bashasha eske ziratangwa haba mu mashengero mu madina atandukanye canke ku mu bundi buryo butandukanye kugira ngo abantu bamenye ibintu nk'ivyo mbere yuko baja mu kubaka canke hariho uburyo izo mpanuro zitangwa ku bagira bubake mu byo wabonye mu Burundi
mu byo nabonye naje barazimpa yongira nubake barazitangana cyane cyane abaja kuzihabwa mu madina no hanura cyane cyane no hanura umukobwa kurusha n'umuhungu kuko umukobwa iyo arongowe azanye kwa rukundo yakunda umugabo amaze kuza ruzanye akemera kabuza mu rugo rwiwe umugabo aguma mukunda ku buryo ugo rukundo rw'umugabo rutamuhera ko ngo rumuveko bica bituma baguma bashira hamwe baguma bashira hamwe umugabo naho yoba amera nk'usanzaza aratinya kubera bakunda umugore kandi umugore abafite urukundo kuriwe icyo manura abakobwa rero nuko arongowe yoshishikara gukunda umugabo wiwe akongera akamwubaha icyo gituma urugo rwiwe ruzigamwa kurusha nasanze kenshi ingo zononwa n'abagore kuko iyo atanguye guhindura ingeso kuvugira hejuru cyangwa kutubaha umugabo umugabo nawe urukundo rwe rugenda ruhera munyuma ugasanga rwaraherengeteye.
Akandi kabazo kanyuma mbere yuko tuja ku murongo wa telefone kuko hariho n'abandi batangiye guhamagara uko uvuze ati gukunda umugabo ku kuntu wahora umukunda mucubaka uduha nk'akarorero k'ukuntu umukobwa bakunda umugabo ugasanga nyuma yaho birahindutse abakora iki ciza mu ntango usanga yarataye nyuma yaho
mu ntango umuhungu avuze usanga umukobwa amwumviriza kuko aramukunda yaramushize ku rukundo amubujije ikintu ntagikora aragiheba amusabye icyo akora aragikora mu rukundo no mu kumwubaha kuko abarindiriye kurongorwa ni rya jambo navuga iyo arongowe arabiheba usanga yavuze ati nararongowe harya nari ko ndamurondera none ko yanwaye cyaraheze nicyo gituma navuze nti nagerageze agume hahandi naveyo kandi arabibona n'imyaka yiwe yose ingene bigenda bikomera mukunda rwose kubera imyifato y'umugore umugabo akunda umugore kubera imyifato y'umugore.
Urakoze cyane rwose ariko mbere yuko nja ku murongo reka nsubire nkubaza kandi kabazo kerekeye abarundi bo hano muri Amerika umaze igihe kitari gito kumburo tubyira umaze igihe kingana iki hano muri Amerika abarundi baho bo wababonye gute bubatse gute ingorane bo bahura nazo zituma basenyura ingo zabo n'inkizi muri make.
Murakoze cyane cewe ubu nitwa Kosa nubwira hamari imyaka 10 kandi naravuganye n'abarundi kazi naravuganye n'abarundi ku barundi kazi je ndikomera ku barundi kazi abagore barambabarira niyo nigishije bambaza ngo wapfuye iki n'abagore je ndababwira nti kuko iyo umugore ahagaze neza ibintu byose mu rugo bihagarara neza kenshi bikunda kononekara iyo umugore atirigaye rero abagore bo muri Amerika ikintu nabonye si Amerika gusa ndavugana nabo muri Canada ndavugana na Europe ndavugana no muri Australia bo bose turavugana ikibazo nabonanye abagore baje mu bihugu by'abazungu ni kibazo cyo gukora bagahembwa bakabona ko ayo mahera bayafise kandi bashobora kuyakoresha ibyo mu rugo cyane ntibabikore bivanye n'amategeko y'ibihugu barimo byashize hejuru abagore bigatuma abagore bibagirwa umuco n'akaranga byacu by'ikirundi iyo twaje tuva bagaca bashaka ko aribo bovuga cyane kurusha abagabo abagabo nabo bagaca bagira ikibazo bageze muri iki gihugu nibamenye kwa mategeko yahindutse akaguma ari mu kirere ari kuri amajwi iwe yo gutegeka ari kumbure kuri bya bitutsi kubatukana cyane agasuzuguro kakagwira kakabakeshi kandi yabonye ko umugore yamaze guhinduka bigacha bituma rero urugo rwabo ruhindurwa n'abanyama kenshi na manyama basambura umwe siga yahembwa kera niya yakorera undi nawe yahageze kumbure yageze muri babagore urabona abagore bo hanze na maheru bahonga nibo baguhonga yabageze n'atuyunzo muta nirongorera undi mu mutwe nibyo biriko biraza eje yo batandukanye bigatuma bagira ikibazo kingene barera abana hagati hazigorane rero mugabo bwa mbere umwe abayishimye ngo ndahembwa undi nawe ati naho yogenda nacyomba ugacusanga rero urugo gononywe n'amanyama bitangurira mu manyama
ndumva ko rero mu Burundi n'abandi barundi bari mu mahanga ico basana basangiye ariko sa ni ryo kuba uburyo bwarinjiye bwinshi mu rugo bikabagora kuyajera bikagora yuko bashira hamwe kubijanye n'uburyo
cyane gose
koreka tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi bijwi rya Amerika barafise ibibazo n'ivyumviro mpereye kuri Jado uraho neza Jado
namahoro
Jado duhamagaye uri he
Oh ni mu gihe cy'Burundi mu ntara ya Kirundo muri commune Ntega ahantu kwa Mukidesani
kibazo ni cyumviro
nagira manyeshimiye cyane uwo mukenyezi kabisa hari iki navuze numva kuba damu numva kabisa ni kiza cyane kubera ntabwo abashe gushimikira kuba ari umudamu ngo abashe kubakingira ikibaba ama rero cyaza ikinarise cyangwa se igitekerezo nubituma abadamu benshi basuzugura abagabo je nk'ubu ndebeye aho mperereye hariho rimwe na rimwe kuba abona ko yize amashure kumbure afite nivo nininya gusuma umugabo wiwe kacusanga rero bityo agiye ku mugabo asumbya nivo hamwe kacusanga aramusuzuguye ndashimiye bo mu gihe bariho no mu marigara kumbure mu kazi kwa runaka ugasanga ari kandi asuzugura ya nivo wa muntu afise abantu bafite meneze nivo kandi ari umugabo wiwe sanga biko biratume iki umugabo wiwe atamuba tugasara abadamu bamwe bamusanga bagenda ugasanga akavugisha umugabo we mu izina ari mu bantu tiwe kanaka igeze kuboneka yuko agira iki yuko atari kubaha umugabo iki nasaba rero uwo mutumirwa n'igiki yo hanura nk'abantu bavuga baba jene bari kubayitegura kurushinga ikintu yo harura kugira ngo niba bo bahagere uwo mutego niba davagwa mu mutego wo kugira basuzugurana kandi kiri nacyo no hanura nuko n'abagabo nabo nyene hari aho gusanga nabo bizaho gasara basuzugura abagore babo kandi bose bakwiye kugira iki bakwiye kungana ariko nagenda mu mazisha nyuma nacyo hariho ibintu bakunda kugira mu Rwanda ngo bavango ni kivo byo kugira yuko bose bangana abagore n'abagabo mbese ibyo bintu ubwo hamwe na hamwe mu gihe Burundi ho byo nk'ubu bishyize nabo bikahaza usanga bongereje bateye intege bagore kugira ngo basuzugure abagabo murakoze cyane
Jado ufise ibibazo n'ibyumviro byiza cyane urakoze cyane kandi ni byinshi reka tugerageze kubicagagura kugira ngo umutumire wacu atwishyure nibazo bihambaye madame niyo nkuru yatangiye ku kibazo gihambaye cyane abagabo bakunze kuvuga yuko banka cyane gusuzugurwa nk'abamwebwe muri mu madini mwasanze ari kubera ijambo ry'Imana rivuga yuko umugabo akwiye kubahwa cyane mwasanze n'abatari mu madini nabo nyene abagabo nabo nyene baragisaba cyane yuko bubahwa cyane ni mu bantu b'amadini gusa cyane n'abantu batari abanyamadini icyo kintu baragihagarara ko cyane
murakoze cyane ubundi urugo nibyo mu idini turabyigishwa muri bibiliya biruzuye mugabo urugo hose nicyo kimwe boba abazimana cyane abatarayitahura kuko muri bibiliya abanyefeso gatanu ku murongo wa 25 haravuga ngo abagabo bakunde abagore babo nkuko Kristo yakunze ishengero akongera akagigura. Umanutse kandi ukagenda mu migani nyene, ukagenda mu migani ugasoma imigani 31 ku mirongo wa 29 haravuga umugore mwiza ingene ashemagizwa n'umugabo wiwe kuko yabaye umugore mwiza. Uciye ugenda imigani 25 kuri 24 haravuga umugore w'ingare ingene umugabo batabana nawe. Iyo ni Bibiliya. Rero navuga nti umugore ategerezwa kubaha umugabo kubera urugo rwiwe. Umugore umugabo nawe agakunda umugore wiwe kugira ngo umugore yumve nawe yishimiye urugo. Nukuri umugabo adakunda umugore ubwo rugo ntabwo yishimira. Kandi niho ubugare cyane ingeso mbi zizira kubera ko umugabo atamukunda. Namukunda muri waharura ngo ntankunda. Iyo amukunda rero umugore arishima, arishima nawe umugore nawe umugabo akosa usanga abihishyarisha arabifukafuka. Icyo kwitwa nacyo k'umugore ashobora kujya hejuru nibyo ibihugu birabikora. Nka muri Amerika umugore ari hejuru y'umugabo. Mugabo twebwe turazi iyo twavuye, turazi iyo twazananye, ntidushobora guta umuco. Naho Leta ibivuga mu ngo zacu hahagaze neza. Ababita n'abatagira uwo murongo w'Imana nizo ngo zigo uno muti.
Turumva ko sino muri Bibiliya turumva nabo tora tuvugana kenshi mu mayandi madini y'abayisilamu n'abandi barakunze kuvuga iryo jambo rivuga yuko umugabo akwiye kubaha. Yavuze Jado ko kijanye n'abagabo n'abagore kubungane bwabo. Ravuga ati mu bindi bihugu yatanze akarero mu Rwanda n'ahandi bitsina bibiri. Hariyo benshi bavyumva kwinshi. Kuri mwebwe muhanura abantu kubijanye n'ingo mubabwira iki iyo bafise ivyo bibazo bijanye n'ukungana?
Reka mvuge kuri twebwe Abarundi. Twama tubigisha ko uko twokurikiza ibihugu biriko biravuga. Uko bibivuga kose twebwe turabarundi dutegerezwa guca ku muco w'Ikirundi. Umuco w'Ikirundi umugabo ni serugo arubahwa mu rugo rwiwe. Umugore nawe atunganya ibyo mu rugo anezerewe kukabona urukundo rw'umugabo kuriwe. Hanze nuko bivugwa mugabo mu nzu tugenda nk'abana b'Imana.
Murakoze cyane. Radio y'u Amerika reka duhe akaryo abandi. Ku murongo wa telefone turafise Gaspar, uraho neza?
Ndakumva cyane.
Gaspar urakoze kwihangana duga kwijambo.
Okay, nashimira umutumirwa mwatumiye muri studio. Ariko nawe navuga nti yenda bajye babasha kujya bashyira inama nk'abo badamu. Hari igihe usanga nibura abadamu mu ngo batumvikana n'abagabo babo ugasangamo ibintu burya byo guhangana kandi burya ntabwo bari byiza. Numba rero nk'igitekerezo natanga kuri iyo nsanganyamatsiko mwarimu aho muravuga. Burya icya mbere kubaka urugo bisaba kwihangana. Hakabamo kubana, kwizerana. Icyo kintu nimba cyo kintu cy'ingenzi burya ahantu hari ibyo ngibyo habayemo ubwumvikane, kubahana no kwizerana ntacyatuma abantu badashyira hamwe. Icyo gitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko.
Urakoze cyane rwose Gaspar.
Ego,
reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika. Ndumva yitwa Kangulu, nizere ko ntagiyono n'izina ryawe. Kangulu, ku murongo turi kumwe?
Turi kumwe ndabumva.
Amahoro neza, duze ijwi. Duze ijwi.
Ndi mu Rwanda.
Njyewe
ntabwo navuga byinshi kuri ibyo ngibyo byinshi aba yanabivuze yanabiganiriye yabisobanuriye, ahubwo njyewe ndagaruka ku kibazo nkunze kubona kenshi na kenshi mu ngo ziba zahubatse cyane cyane tugendeye ku madini. Njyewe ndubatse mfite n'abana babiri,
Kangulu utubabarire urantunga kugucirama utubabarire uduzijwe kuko ndumva ikibazo cawe gihambaye uduzijwe tukumve neza.
Nakumbuye
neza. Uduzijwe uvugire neza ku telefone ijwi risohoke. Telefoni yiwe iracitse ariko ku murongo wa telefone turaza kugerageza kumugarura ndabwiye mu buhinga bw'ivyuma ko tuza kugerageza kumugarura. Murakoze cyane radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umutumire Madame Alphonsine Niyonkuru akaba ari umuhanuzi mu Burundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijanye n'ingo n'imiryango no mu Burundi arahakorera arafasha Abarundi bari hirya no hino ku isi akenshi mu bijanye no kubafasha mu ngo zabo. Niyo mpamvu twamutumira umunsi cyo turaganira ku bibazo kumbure no ku mpanuro ashobora guha abubatse abashasha abageni n'abasanzwe bubatse. Madame Niyonkuru kare wavuze ku makosa mwamwe akogwa n'abageni bashasha ku basanzwe bubatse kiringo kirekire navyo nyine wabivuze ko gato kuko bamenyerana izindi ayandi makosa bakorana nk'ayahe abasanzwe bubatse ikiringo kirekire.
Ikiringo kirekire abasanzwe bubakanye amakosa menshi bakora ni cyaki ndi navuga ni umugore aragenda akamenya ati narabyaye abana barakuze uriya nahatuhaba nuhaba ndabona nkomeye gose umugabo nawe agaca avuga ati umugore yarasiraje cyewe nkeneye ukiri muto uko nkeneye rero ukiri muto acaza akabomboranya ibiri mu nzu byose icyambere akihindura imboregwa ugasanga atanzuye kuremera aho yari kubaka ngo arera abana akaba ntiyakakarira kandi abana bariko baramuraba kumbuge mbere yarameze neza mugabo atangiye kubona ko umugore wiwe ashaje umugore nawe akavuga ati no uyu mugabo ni mubi ugacusanga no mu rugo rwabo nagusaba ni mbabazi zikirimo byaraheze ubundi mbabazi nizo zubaka ko nagakoze mbabarira nawe ati ko nanje nagakoze n'ukuri ndabyemeye mbabarira ubundi ati ndakubabariye bigatuma baba muri ayo mahoro yako mugabo kubera ko bakuze uyashaka bakiri bato uyu nawe kumbure yamaze kubona ati kuyu yanyase reka nanje nje kurondera imisore urugo rwabo rugaca rutambuka bageze aho barera abana kandi babona ko abana bariko barakura kenshi baraharurukana n'ibyo no bivuga urukundo rurahera ugasanga atambwiye kubona ko ari mubi niyarazi ku mutwe ari ukuremye amaso ntaraba neza amenyo niwora atwenze sin kubera iki baraharukanye urukundo rwaraheze kera kubera iki nuko bibereyeho byaraheze ibyabo umenga si umugore n'umugabo.
Urakoze cyane rwose turaza kugaruka kumbure ku co umugabo cyangwa umugore yokora iyo batanguye kumva baharurukanye kugira ngo bongere bazane umuriro mu rugo rwabo. Ariko reka mbanze impaka ryo Jean Marie ku murongo wa telefone. Uriyo neza Jean Marie?
Yirewe ndagize mwirewe ndamukije mutumire.
Arakumva.
Murakoze turabaramukije.
Yego.
Jean Marie uduhamagaye uri he?
Yego. Jean mpamagaye ndi ikiremba mu ntara ya Ngozi mu gisagara cyo kumasanganza hihera kabiri mu ntara ya Ngozi. Yego. Ndamukirize mutumire.
Yego
jewe naje ndubatse umudamu n'abana batatu maze imyaka cumi nubatse. Yego ari kintu umutumire agiye kuvuga nanjye ndamushyigikiye ko mukiri bashasha harabamo guhararana mugabo kandi ishobora kwita guhararukana mugabo se nakwita guhararukana kubera hamaze kwinjiramo n'abana n'iki usanga umwe atakira nk'umwanya wo kwitaho uwundi. Ego nk'uko numvise nshikemo hagati nkiva ku kazi mugo numvise yuko uwo mutumire yaba ari umukristo cyangwa umukristo. Ego nawe ndafite ahantu hafashije cyane muri Petero wa mbere kigabane cya gatatu aharerekana neza ingene umugabo n'umugore bogerageza kubahana bakubakana na cyane cyane abagabo muri rusange uko turemye harimo ico nokwita abagabo barakunda icubahiro cyane navuga nti turakunda icubahiro cyane kandi turakunda ibintu binyaruka mugabo abadamu na afite ingabire yo kwengenga cyane yego navuga nti nukuzuzanya umugabo nti umugabo kuko afite umugore n'umugore kandi umugore kuko afite umugabo rero navuga nti muri ko birabo mu mpinduka zo mu isi harimo ico nokwita akarenganyo gakorerwa cyane cyane abigeme n'abakobwa hanyuma ugasanga umugabo wamushyize hejuru cyane bakamereka yuko umenga niba ari hejuru ya byose ashoboye byose bigatuma umenga umugore we yamufata ko ari nk'umuja wiwe cyane umukozi cyane umusikarabe aho kumufata yuko ari umuntu ahari kugira ngo amufashe nawe amwuzuze ahabura navuga ko ari kuzuzanya umugabo ntashaka kuba umuntu akwiye adafite umugore kandi n'umugore kandi ntiyaba ukwiye atagira umugabo rero muri make navuga nti harimo kubahana no kuzuzanya ego tukatahura nayo ko tutaremwe kumwe nimba jewe no bashize hejuru umwe akamenya na camano agashira hasi ubundi haba no kumugabo bikaba konyene ko jewe navuga nti nabi ko te kucigwa gatoya mu byigwa nakurikiranye je ndo mwigisha mugabo mu byigwa nakurikiranye ndiko ndangiza ibyigwa byiwanje muri kaminuza harimwo uruhara rw'umukenyezi mugabo navyize mu bijanye n'ibitabo by'abanditse ariko maze gusoma cyane narabonye yuko umukenyezi ari kirumara cyane ari umuntu ahambaye gose umugabo nawe w'umuntu akomeye gute akagira ari n'amabanga ahanitse hari abafaransa arakivuga cyane yuko umugabo w'igihanganye ategereza ko afite umukenyezi ku ruhande amufasha burya nta mugabo wava ngo arashoboye ibintu bikomeye mu isi atari afite umugabo umukenyezi ari iruhande yiwe amuba hafi ego muri make yo ntarambiriye kuzuzanya hagati y'umugabo n'umugore ikintu gikomeye cyane ntagire wumva yuko ari we ashoboye cyane umugabo muri rusange kabisa abo umugabo yize cyane wutize abagabo turakunda icyubahiro muri rusange turakunda icyubahiro kandi n'umukenyezi abo wize cyane atize nawe arakunda yuko abona umuntu ashima amushima kandi akamukunda muri rusange rero nibyo yari ngombye gushyikiriza wamutumire abandanye kabisa adukebura kuko ikintu twita iterambere kiratwicira ingo n'imiryango umwe guma avuga ngo ariko ariruka mugashika mwese abantu ugasanga umenga basigariwe baherewe umuyaya cyane umukozi nagire umwe wese mu kanya rose afata akanya gakwiye kabisa yiteho uwundi kijya gihe twita cya fiyansesho kureshanya umuntu bafata akanya gatoya gashoboka bashaka kuronka mu buzima baganira ukwabo atabana barimo atana abakozi barimo murakoze
Jean Marie utarava ku murongo wa telefone reka nkubaze kumbura utubazo tubiri kuko wavuze ibintu byinshi bihambaye nifuza ko kumbure uwo kongera ku tundi tuntu kimwe muri ivyo wavuze uheje kuvuga ni ikintu cy'ukuzuzanya ko gihambaye uwo duha karorero ka bimwe mu byo kumbure wowe uhora ukora cyangwa ibyo wabonye abandi bakora kugira ngo buzuze umukenyezi wabo
ego ndatanga akarorero kamwe ubona uhuje n'umukozi wa leta n'umudamu wanje n'umukozi wa leta sishobora kubona nk'umudamu ari mu gikoni ngo jye ngo nuko ndumugabo ngo bintere isoni koza isahani cyangwa ngutore umuceri ariko arakora ibindi aka n'akantu gatoye ntanze cyangwa ariko aramesura ngo afate amesura impuzu z'abana mese na gwanjye nayo yicara iruhande yewe ndamurorere gusa ndamutera inkoni kumushyigikira nkavuga ati ndatoye iyi nayo ndayimesuye cyangwa tujyanye nk'akanya gatoye ukajya nko mu ndimiro ngusange rewe ariko arakora wenyine ifoko nanjye mba ndamuri hafi tugashyigikirana nimbone yuko umenga umugore ni umukozi wo kunezereza umugabo gusa nimba umugore ari mu gikoni nanjye ndabe nti nimba akomeza hadasa neza ndahagire nibituba ngabanuka icyubahiro ngo singumba ndi umugabo mugabo abandi bagabaca bavuga bati ngo uragabwa n'umugore, umugore yaguhaye imiti cyane, umugabo yataka cyane, umugabo yitahira hakiri kare cyabango tayire imwe n'inkoko kugira ngo urumva n'umugabo ateba ku kabare kubera atinya kumugore wiwe amwamiza ko ibaza akaba yahunze umugore akamuhungira mu kabare agatabwije ngo asange yajyane. Mugore ni byiza yuko umugore ibyateguye mu bifungurira hamwe nimba uvuga uti turakeneye guhindura icyo dufungura ukivuge muri kumwe udashika usanga yasidiriye umubyira ngo nyugurire umengana umuzamu wuguru.
Urakoze cyane Jean Marie, ndumva we ko uzokubaka bigakomera. Ikindi kintu wavuze gihambaye, wavuze uti aha urubatse umaze imyaka 10 ufise abana batatu, birumvikana yuko umwanya mufise ni muke, murakora mwese murinjiza akantu none ubona turakumva akantu none cyangwa utuntu ubona mwogerageza gukora kugira ngo umwanya wanyu mwebwe babiri muronke wo kuganira, wo kwicara, ukongera gukundana no kumenyana, bimwe mu muturorero wo bufise ni nkutuhe cyane cyane ku bantu usanga uburyo bugoye muri iki gihe hari ubukene bwinshi, umunyokora iki kugira ngo muronke?
Yana mbaga nk'akarora ari bintu bishika bwo bibaga ego biradushikira twese nk'akarora wana ho ku munsi wa mungu benshi nk'abakristo baraja mu misa ugasanga umugabo yicaye kwiwe, umugore yicaye kwiwe, ntibajanye gusenga canke bavuyeyo umugaca ataho kwiwe. Burya niyo mwicaranye gatoye hari igihe bigaruka mu bwonko kibuka wa munsi mwicarana wa munsi wa mbere muhana indagano. Urumva yuko usanga akantu gahimbaye cyane, hanyuma iyo mwarosa akanya naho atari mu minsi y'akazi nk'abasubuzi bakora murose nk'akanya arabyo usanga umugabo agenda muri siporo wenyine agasiga umukenyezi muhira, umukenyezi akimva ngo siporo ni iy'abagabo, mugabo no mwatambukana byonyine mugatemberana gusa. Birumva yuko murose akanya mwavuye muhira muri mwenyine muri babiri, murumva yuko mwe amashaka kuvugana twe wanyu mwisanzuye neza.
Jo urakoze cyane gose,
yego
ugira ibihe byiza. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire John, twadufise Jean Marie, ubu ni John. John urakoze cyane kwihangana tuga ku ijambo.
Sawa, murakoze nta kibazo, amakuru yanyu
yego ni meza cyane.
Yego ndabahaye mwiriwe cyane, sindi ko ari mwaramutse bene umutumire.
Twebwe ni mwaramutse
nahatswe ni mwiriwe. Jennifer John nkuko bayivuze, ndabashimiye cyane kuri icyo kiganiro n'umutumire, ndamushimiye cyane kuyumvira kuza kuri radio kugira ngo tufashanye, ni ikiganiro gikomeye cyane ndabashimiye. Hanyuma jewe ndafite akabazo kamwe ngomba no gukebura abashikacu ku ruhande rw'abigeme cyangwa abamama, ariko si uko n'abagabo nabo nyine tubabera. Twese dufite amakosa, mugabo hari ikintu kenshi nkunze kubona kuri bashikacu. Iyo umwigeme ashaka umugabo, hariho ukuntu kenshi usanga ari umunyesuku, ngoma nze ku kintu cy'isuku, ugasanga afite isuku rirenze cyane. Usize ko na bimwe mama yatubwira yuko usanga kubaha kubera azi yuko ariko arashaka kujya muntu, ariko yamara gushika mu rugo byose bikaca bihagarara, yaba isuku yaba kwa kubaha nk'uko yabivuze nyine ati nararushitsemo nta amaze kuronka abana ho urumva ko ari ibindi bintu, especially nk'abamama b'iwacu mu Kirundi, muri bihugu byo byabera za Amerika n'ahandi za Europe n'ahandi za Australia, bo birumvikana barakunda gupfa amafaranga twama twabibonye kenshi cyane. Ariko hari iwacu ku Gatumba, isuku umuntu w'umwigeme arakunda isuku cyane cyane, akiri umwigeme ariko yamara gushika mu rugo byose bikacayifa. Rero kuri twe bw'abagabo, ndabivuze ku ruhande rw'abagabo kuko nza amabanga yacu urantana n'umuntu atagira isuku, niho kenshi usanga rero nk'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umugabo deja akatangura kubona abandi bafite isuku gusumba wa wundi. Icyo kintu kironona ingo mu bintu abantu batazi, ariko nka twebwe abagabo kiratubabaza ku mutima gusanga umumama ari mu rugo yifashe uko ashatse amaze kuronka umwana wo urumba yuko ari ibindi biri gico kintu kabisa no nsaba aba abige ariko batwumviriza ba amaze kubaka canke abakene kujya kubaka yuko bogerageza kujya kuntu abari mu gihe ashaka umugabo canke kujya kuntu abari mu gihe ashaka umugore agerageze abandanye uko nyene ego biragoye ugasanga gasabune karagoye ariko namazi nayo nyene washaka kwisukura ukasa neza vema icyo kintu cyakunda gusanga n'icyo kintu nagomba kufasha
John
ndanira umubyeyi sinzi uko aduhanura nawe kuri ico
ego John ndamuhana wonye na kandi kanya nawe nyene aduhanure kuri ico kintu yongere kwikindire kambanze ndakubaza akabazo wavuze iti tuko tuvuga cyane cyane kubari mu gihugu hagati
yego
turazi neza yuko abakenyezi birirwa gukubita isuka yava gukubita isuka akaja kurondera inyuma mu gikoni yaheza afise umwana ku mugongo aronkeje ngiyo saa 2 irageze saa 3 arageze kuja kuryama ikenshi none ntibiva kuko kuntu abagiriwe yakoze yiriwe arakora aronderera umuryango kuri wowe nibyo bari kimwe mu kibazo
urakoze cyane kuri cyo kibazo in fact ndakibagiye byari bazo bibiri sindagufire mu ijambo ariko uranyibukije gose hariho mwene wacu agiye kuvuga yuko ari umukozi wa leta tena hanze n'umudame turakora hari ikintu rero abantu tunyibagira cyane mu ngo jewe nifatiye ko karo rero tuvuye ku kazi ndatahura rwose ku stress kuko uko narushe cyako ni wenda akora dukora n'amasaha hamwe na uko yiriwe arakora je nkoresha amaraso nakoresha amaraso je vema sukwirarira ngombye gufasha bene wacu iyo nshitse mu rugo aka nabimbiye je ndabona nti umuntu yarushe nkaja mu gikoni nkategura biye nkamubwira ati ngo tufungure byahiye nuko iyo mu bigende uko o nukuri urugo rurarama ariko umaze kubona ati jewe ndi umugabo tuvuye kuri matwesi mugabo umugore nashikire mu gikoni nashikire kubana yote ateke agire nte atane mufungure wewe wireramye wasize kuguru kukundi bijya bintu biratuma n'umubamba n'ibyo cyo turavuga bitanashoboka kubera abarushe arananiye ariko iyo mu bigenze cyo cyenda bona yuko ufite amahoro mu rugo vrema kubera icyo kintu nawe nyene aravuga ati hamwe no kubura no rukundi mugameze nkawe gute kuko ndumva yuko nawe ari umuntu kujya ruha kujya ari umuntu nanjye ndi umuntu rero ntegerezwa byose gufacanywa yego ashobora kuvuga ati mwebwe ko muri muntu bya buraya ibintu biroroshe biragize nte ariko umuntu n'umuntu hari hosi waba uvuye kurima mukaza mwese mugashika mu rugo raba dukenewe nimba ari mu gikoni ariko ararondera utwajya nawe raba ko utwombo dusukuye mufashe nimba utwombo turasukuye gerageza ibintu nk'ibyo abana abana nimba hari ikintu bakeneye mu gihe umumama ariko arakora ibi cyangwa umufashe ibi ni ukuri ibyo byodufasha cyane cyagewe ndafite amahoro mu rugo kubera icyo n'abantu baravuga ati mwebwe vrema sinzi bakunda kuvuga ngo tumeze nk'iswa iswa nizo usanga rugo rurimbere urundi ruri inyuma badufite amakarorero ariko bimpa amahoro ndabona n'umudame nawe nyine avuga ati hamwe ndakubuze sindigene byogenda ubundi mugabo nosanga ameze nkawe rero icyo nagomba kufasha bene wacu vrema bari mu ngo n'abakiye guca mu ngo kumenya yuko ntumuzanye ngo azabe umukozi umuzanye kugira ngo mufasha kanatsinda nini mufasha nibyo zina nitwa n'umufasha rero reka gufashe mufashe kanywe ntucu bimutererana ntubone ko we umengo afite amaraso ari original ataruha kumita wewe menya yuko byo mu rugo ari gufashanywa
yego
urakoze uko urugo ruzotera imbere
urakoze cyane rwose John arahaye impanuro abagabo arahaye impanuro n'abagore abagore avuga ati isuku urakoze cyane John tugarutse ku mutumire wacu madame Alphonsine niyo nkuru kuvyo kumbure John na Jamari bavuze byinshi ariko agira ico wongeye ko n'impanuro kumbure wakongera ko
murakoze cyane impanuro nongera ko ni gwa rukundo kuko iyo hari urukundo umugore ntabo mukinagizwa uramwubaha ukamwubahiriza akakozura kabona kwarushe nka karorero je nabyaye abana 10 sinzi guhenda henda umwana umwana ariko ararira ndiko ndafungura yaraheba agaterura ngo wewe bandufungure umwana arize mu ijoro haje umwana agwara yaramunyaka ngo mu mwana wanje mugaba abandi bagabo atavuga ngo musohoka ne hanze nkeneye kuryama akuri ndurunga ukamenga sigwiwe ni kubera iki hari mwagahaze nta rukundo rurimo nuko abo bene data bavuze ari urukundo urabona ko arushe umugabo arinjira ukibuka ko avuye ku kazi uti n'ukuri uyu muntu yarushe umugore arashika ati ararushe washika muzira ararushe ugasanga ibyo bikogwa mubikoreye hamwe mubifashanyirije hamwe kujya nyene babisobanuye dusaba urukundo nibagira urukundo uzomubona ko ari mwiza kandi ntiyaruhuzobibona
urakoze cyane gose madame niyo nkuru kubo twumvise cyane cyane Jean Marie na John twumvise umengo impanuro zabo bazikura mu rusengero turumva umengo nabantu basenga banatubye n'amajambo ya Bibiliya basomye akabafasha none nko kumbure kubatari abakristo kubadasenga kubadatahura ibintu by'Imana impanuro kumbure nkizo zo muri Bibiliya ntibazironka bofashwa gute bobo bahanura gute kugira ngo ingo zabo ntizisenyuke kura kutaronka impanuro nuko twatangiye tubivuga wasanze benshi bakora makosa kubera kutamenya
murakoze cyane jewe kuri experience site n'abantu tumaze kuvugana nasanze abantu bose iyo haje ikibazo cyo mu rugo arasenga Imana yiwe akayambaza akayibwira ati raba mana uko ayizi akayisaba rero je nabwira abo bantu kumbure badafite amahigwe cyane yo kuzingurura Bibiliya ngo basome baronke umurongo ushobora kubafasha no kubirura mu mutima kuko imitima irushe no basaba ikintu cyo kwihangana bakongera bagakundana na cyane cyane umugore je nguma ngaruka ku mugore kuko ndi umugore ndazi ukwitonda ukubaha umugabo ukumwumviriza ugukora icyo yifuza aho byangejeje kuko sinigeze ntakaza urukundo rw'umugabo wanje kuri jewe unabimenye niwemera ko nabyaye 10 kubera iki naramwubaha namwumviriza namukorera icyo yifuza ambugije ngo hajya nujeyo sinjayo kuko mu rugo ntituja muri Bibiliya nabyo kuvuga ngo uri umusenzi nabyo kuvuga ngo uri umuvugabutumwa urugo ruratandukanye cyane na Bibiliya nuko tumenya icyadutwaye mu rugo nimba twishimaniye tukagenda kubana kugira tuze twubake ubuzima bwose nuko je w'umugore nubaha umugabo nkamwumviriza nkongera ngakora icyansaga umugabo nawe akankunda kanterera hejuru urazi nyene biryoshye umugabo ariko araguterera hejuru akanabivuga no mu bantu abarundi umugore araba mwiza akabiceceka ngo yobivuga yo kwishima akabivuga hanze ariko umugabo mwiza abivuga umugore yumva icyo nahanuba kwanza abagabo nibaze barashibira abagore babo no mu ikoraniro ry'abana sifite umugore mwiza sifite umugore ankunda sifite umugore anyubaha kugira nabariya bahinduke rero umugore niyubahe niyumvirize umugabo umugabo nawe mukunde muterere hejuru dukunda icyubahiro natwe naho bakunda icyubahiro iyo aguterere hejuru uravuga uti hey, aranyeretse ko ankunda hey, nanakarabimenye umugore yirigwa n'umunezero
murakoze cyane gose reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika Huruma ku murongo wa telefone uraho neza halo Huruma turi kumwe
yes, na mahoro
uhamagaye uri he
turi kumwe cyane mahoro ne
yes. Uduhamagaye uri he ga Huruma
ndahamagaye ndi mu gihugu cya Malawi neza na neza mu gihugu mukuru rirongo ibyo biganiro ni byiza cyane na nabisomye ku kinyamakuru mwashyize ku mugaragaro ariko cyane cyane usanga kenshi burya ingorane kenshi yire abantu barondera mu rugo ashyira ingorane zishyika mu ngo abenshi bazifatira hejuru ntabwo bazifatira mu mushinge wazo rero jyewe undi mukore ntabwo ndubaka ariko nabonye ko badutumiyemo n'abimirije kurushinga ariko nsanga ingo nyinshi cyane cyane nimba ari nko ku bagore cyangwa abasore ingorane zitandurira cyane kuzibonera mu ngo zacu cyane mu babyeyi aho turiregwa bivanye nuko nimba umukobwa atarezwe iwabo ntabwo ashobora kuja kubaha umugabo kandi ubonaho byinshi abantu benshi byinshi nimba ari isore usanga twisunga mu kubaka ingo zacu turaba ku bakobwa usanga turaba inzobe uburebure n'ibindi byinshi atari byo byari bikenewe kurabwa mu bakera badutanguriye tujye baraba tujye bisunga ubwo rero dusanga abakobwa nabo muri iki gihe bisunga bajya kubaka bisunze mbega umusore afite ibiki arafise amafaranga arafise ibinini ubwo rero iyo bagiye kubaka bagasanga byinshi nibyo bibaza ko bizobagirira amahirwe ntabwo ari byo bibagiriye amahirwe baca basanga ari ikibazo kubera ko ntabwo bagiye kubaka mu rukundo
urakoze cyane rero
ugasanga ntabwo ari urukundo rudashoboka
yego urakoze cyane huruma Madame Alphonsine ikibazo gihambaye cha huruma nuko kumbure benshi bashobora kuba baravuye mu ngo zitari zihagaze neza ugasanga bazanye ivyo bibazo mu ngo nshasha cane cane nkuko yabivuze iyo baravyo batije nshaka umuntu wasa gutya afite amafaranga gutya na gutyo ugasanga baninjiye mu rugo bazanywe n'ikindi kitari urukundo nkuko yabivuze uwo tubwira gato mu bijanye nuko kuva mu ngo zibaza zari zitahagaze neza ugasanga kibaye ikibazo ubahanura iki abo bantu cyane cyane iyo hageze mu byo bafise ibibazo ugasanga nicyo kibazo cyari gihari kuva na kera bokora iki
murakoze cyane avuza amajambo akomeye nahanura cyane cyane ababyeyi ubundi kirazira ko umubyeyi papa na mama bashamirana abana bariko barabumva kuko umuhungu atwara ingeso za se mu rugo rwiwe umukobwa nawe atwara ingeso za mama mu rugo nicyo gituma kizira ko bashamirana bagafatana amashati abana bariko barabaraba iyo bafatanye amashati abana bariko barabaraba ejo mu rugo rwiwe umubyeyi ntazogira icyo ahanura umwana kuko nacyo yamwereka ntazoza kumubwira ngo uritonda nawe atitonze mu rugo nkunda guhanura ababyeyi abo duhuye bose irinde kugira umugabo ijambo riva amaraso imbere y'abana cyangwa kumutesha agaciro imbere y'abana yabyara nawe wa mugabo we irinde gutesha agaciro umugore wawe imbere y'abana n'arabi wawe urabonona ari rwawe igituma ubonona ni uko zijya ngeso ararongora ati umugore nta jambo ararongorwa umugore ati jyewe umufata mu gahanga bikigonda icyo ni kimwe icya kabiri abarongora barabye akaranga cyane atasenze kuko ziriho izongo duhora tuzihanura tukajyamo kubasengera uti kubera iki umugabo araduga umugore akaduga agacaduga kumurusha umugore murabizi wacu ati mikofu umugore na watu mutwe kubera iki ntiyigeze asenga Imana ngo Imana imuhe kwihangana kuko iyo ari Imana yamugutoreye nk'uko abivuze umwe araduga uwundi uwo munsi agaceceka ntimudugira rimwe aravuga ugahora uwundi nawe akazovuga ejo uwundi nawe agahora mugabe iyo muduga mwese niba abandi baba bararabye ati nanjye ntabonye uyu nk'uko abisobanuye ati izo ngo nizinarama nibashake baba baporoti nta n'imyaka itatu zimara uzi usanga zagiye kubera iki ntiyakunze yarabye icyo uwo muntu kumbura afite amafaranga cyane yashimye iyo nzobe nk'uko yabivuze n'ingo nyinshi twabonye zasambutse rero byiza na cyane cyane usenga udasenga aho uri hose urashobora kubwira Imana uti cyo uzundonderera umugore dukwiranye ubwo rugo rurarama kandi n'abana mubarera neza muri rusange nibaza ko n'ugusenga Imana hasigaye ibisigaye Imana irabikora
yego umuntu arasenga Imana akizera yuko azoronka umuntu apanze neza ariko kandi hariho ibindi bibazo biba bitavuye muri mwebwe babiri turazi neza yuko hariho abantu baba babafitina kumbure ufise ugo rugo gwiza umugabo ameze neza umugore ameze neza ugasanga abantu hanze yanyu haba mu muryango canke mu bagenzi banyu barabafitina babafitisha ari bifuza ko ibintu bitagenda neza uwo tubwira muri ico gihe ico umuntu yokora yufuse ico twakwita mu gifaransa forces externes ibintu bivuye hanze bitabavuye ko umuntu yo kwifata gute muri ico gihe impanuro
murakoze cyane kenshi iyo abantu babiri barongoranye Imana irabagwiriza ikabaha
umwimbu bisobanurwa ngo irabateza imbere kenshi naho umuhungu abafite birongerekana iyo haje uwundi rero uko ibintu byongerekana mu rugo hanze hongerekana ingorane nizongerekana mu nzu zongerekana hanze abifuza ibyo bintu byahanyu iyo mwifitiye ubumwe abifuza kubusambura ndabaha karorero ku kintu kimwe cyashikiye icyo kintu cyashikiye jewe nyiri mu Burundi umuntu umwe yaratangiye arazarambaza ngo urwo rugo rwawe ngwemwe ngo warahaye umuti umugabo kweri ngo nitwari bwabo n'umuntu akunda umugore n'umugabo wawe je nkibaza ngo nugufyina haheze iminsi araza arambwira ngo urazi kuri Tanganyika hanaha n'egome urazi ko hari amashambre egome shambre yiminyi inimerizi imizi umugabo wawe yinjiranye y'umugore icyo gihe uwo mugore ncanduza ukuboko hejuru mvuga nti ndagushima mana we wahezaga iyo mugabo wanje ukamuha amafaranga akaronka ayangaburira agasigaza guhonga maraya warakoze uwo mugore acavuga ngo uvuze iki ndabisubiramwo nejeje kubisubiramwo umugabo acarampamagara amamagaye ndayishyira muri ho parallele mvuga nti wisheri arabyumva ca ndamufata ukuboko ntagenze umugabo ambwira ati wa mutwe naringwaye wakize yari yasezeye yambwira ngo yumva afite umutwe umenetse cyane atashe kuryama ati wa mutwe wakize mbyutemerewe neza mugabo ngize ingorane turonse umushitsi muhira urazi ko ntakira abashitsi nyaruka n'ingoga wakira abashitsi uwo mugore mugabo acyumva avuze uko yaciye telefone undi mugore yambwiye ngo sije nabivuze ninaka atelefone undi mugore ngo sijewe ninaka byaragiye bigenda mu bantu bishika muri bane bikigenda candamurekura nditaye nta jambo namubwiye rero nagomba kubwira abagore cyane cyane nibo bashuha nibo batazi kwicara hasi nibo bari umuntu yihenda umuntu arihenda akabungika message ahatariho jewe nagomba kubabwira muri iki gihugu ndimo ndafite umuntu y'amatelefone umugabo wanje buri samedi mugabo hari igihe acisha mu inzu zibiri cyangwa ukwezi akavuga urundi rurimi tutumva yaborewe yapfuye misi yose aborewe uwo muntu aramuhamagara mugabo akavuga urundi rurimi yaba nshuha novuze nino murazinanyi aba ariko aragusinyara mugabo siko biri abagore nibamenye ko telefone umuntu abihenda message akayirungika ahatariho ikindi kintu nabonye mu ngo umuntu ashaka gusambura ingo arandikira message umugabo wawe kugira urugo rwawe rusambuke cyangwa akayandikira umugore kugira ngo urugo rwiwe rusambuke narabibonye ibyo harimo n'imanza nagiye nca ikindi kintu abagabo baritonda iyo umubwiye amajambo agenda buhoro abiraba akazogufata by'ukuri agufatishije intoke ziwe atarusaku rurimo abagore nibo bashuha bagafatira ku nsaku ejo bwo mu rugo rwiwe ugasanga umugabo afashe izindi ngingo kugira rusubiremo akaza gusaba impanuro mugabo yarataye akabanga yaratesheje umugabo agaciro mu binyoma muri babandi bifuza gusambura ingo nabahanura nti abagore mwitonde message zihoze telefone z'abagabo reka kunigana nazo arahamaga gukanigana kuko bizokurisha umutima heba nicyo nobwira abo bagore basengera abagabo mu mana usi genda umusengere nimba ubona yitwara nabi kuko abagabo baturusha ubwenge nicyo gituma mbwira abagore ni barashuha bagatwara ibintu nabi mugabo umugabo agenda buhoro agatwara bizima
urakoze cyane rwose madame niyo nkuru Alphonsine ahuri muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanze impanuro nyinshi cyane wakebuye abagabo n'abagore akumbure nimero za telefone zanya bifuza kuguhamagara baronke izindi mpanuro zirengeze watanzu no munsi mu masegonda make mbere ko turangiza ikiganiro boja ko ukaziba
murakoze inimero zanje ni 6612986417 iyo niyo nimero yanje nkoresha nga
wisubiramo
6612986417
aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubanza abari mu Burundi n'ahandi mwobanza mukagira agasaraba rimwe aho ni naho duherereje ikiganiro cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Tangisha kandashimiye mwe mwese mwashikirije ibibazo n'ivyumviro cyane cyane umutumire wacu madame Alphonse madame Niyonkuru Alphonsine muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndashimiye na Fasil Gebeyehu yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifurize weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.